Bibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Bibaziki
twakure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Bibaziki
Turabaye ikaze muri kino kiganiro wibaziki cyo kuri uno munsi kuri Radio Nzamba agateka kawe. Prosper Nzisabira igenda kibashikiriza mu buhinga bw'ivyuma, tukaba turi kumwe na Inosa kubw'Imana. Dusubire tubahe ikaze aho uno munsi tuza kugaruka mu kiganiro wibaziki ku rubanza rwacibwe, ku rubanza rwaciwe rucibwa ku witwa Eme Irambona mu ntara ya Gitega, aho yari ubwa mbere yari yakiriwe urubanza rw'imyaka 4 yagirizwa yuko we n'abari kumwe bishe umuntu babiteguye babishaka. Iyo ugo rubanza rwari rwaciwe na sentare nkuru y'intara ya Gitega, rusubirwamo n'intara ni na sentare nkuru isubiramo imanza mu ntara ya Gitega, aho hirya yejo yaciye acibwa umunyororo wo gufungwa imyaka 21. Bagenzi biwe mubo bari kumwe batatu nabo bakaba baraciriwe gufungwa burundu. Wibaziki kuri uko gusubiramo ugo rubanza rwa Eme Irambona bikozwe na sentare nkuru isubiramo imanza mu ntara ya Gitega, ni kuri icyo kiganiro tuza kubaha umwanya kugira ngo namwe mugire icyo mushikirize. Ikiganiro ni wibaziki kuri Radio Nzamba agateka kawe. Twabibabwiye mu ntango ya kino kiganiro yuko tugaruka ku rubanza rwa Eme Irambona. Eme Irambona ni kigira cy'urongo yo rwaruka rw'imbonera kure mu ntara ya Gitega ku gerekezo rya 28. Yaciriwe urubanza rwo gufungwa imyaka 4, aho akaba yagirizwa hamwe na bagenzi we kuba barateguye bongera barica umuntu. Uyo rero Eme Irambona bakaba bamufatanye ikiziga cy'uyo muntu bishe mu modoka yiwe. Ubwo rubanza rwari rwaciwe na sentare nkuru y'Igitega, mu nyuma sentare nkuru isubiramo imanza muri iyo ntara ya Gitega ikaba yararusubiyemo ku munsi wa gatatu. Aha umunsi wa gatatu uheze, uyo Eme Irambona akaba yakiriwe umunyororo wo gufungwa imyaka 21. Batatu mubo bari kumwe bakaba bakiriwe rubanza rw'umunyororo wo guherayo. Wibaziki kuri uko gusubiramo ugo rubanza rwa Eme Irambona. Umunyanyi wa mbere akaba ari Niyonkuru Boniface, ari muri komine Makebuko mu ntara ya Gitega. Atubwire icyo avuga kuri uko gusubiramo ugo rubanza rwa Eme Irambona.
Ndabaramukije rero no kuri urubanza rwa kabiri n'urushinga buhoro buhoro, kubera ubwa mbere murabona ko ari rwabayemo amanyanga akomeye cyane. Kwica umuntu ntibigira nkana kacicirirwa imyaka 4, nubwo nicyo gituma mvuze ntubutungane bikubise agashyi buhoro buhoro, kuko nta muntu yoba yishe umuntu abishaka ngo akirirwe iyo myaka 21. Ntibishoboka. Uwishe umuntu abishaka mu mategeko kubera urubanza rwo gupfa rwavuyeho, acafungwa burundu, acafungwa zero. Ugabo urabona ko n'ubu bagerageje kumugenda buhoro buhoro. Misanzwe imyaka 21 wishe umuntu ubishaka ni mikeya cyane. Wishe umuntu mu bisanzwe ubishaka ari gufungwa guhera mu gasho muri gereza ariyo muri prison umunyororo mu Kirundi. Mugabo raba mugaye imyaka 21. Mugabo twe turashima n'ibyo, kuko urabona biruta bimwe bya mbere by'imyaka 4. Sawa tugira amahoro.
Ari cyose ni kimwe.
kiganiro nibibaziki kuri radio Nzamba agatika kawe emera mbona icegera acurongoye ugaruka gwimonera kure mu ntara ya Gitega yari yafatanywe ikiziga cy'umuntu yakubitiwe mu kabare kiwe hari kwigenekerezo rya 28 niho yacibwa urubanza akacibwa umunyororo wo gupfungwa imyaka 21 na sentare nkuru y'intara ya Gitega abandi batatu bari kumwe muri ico gihe bakaba barakatiwe nawe nabo ikindi gihano kiva ku mezi atatu hakaba numwe yari yarekuwe yari umupolisi amucunga ariko isentare isubiramo imanza isentare nkuru isubiramo imanza mu ntara ya Gitega ikaba yamukatiye imyaka 21 hari kuri uyu munsi wa gatatu aho nabo bagenzi biwe mu bo bari kumwe batatu bakatiwe umunyororo wo guherayo wibaziki kuri uko kongera gusubiramwo ugo rubanza aho sentare isubiramwo imanza ivuga yuko urubanza rwa mbere rwari rwaranzwe na rubatakurikije amategeko ugo rubanza rwari ruteye isoni ugira ashikirize icavuga akaba avuga ko ari mu ikambi imwe y'impunzi yo mu gihugu cya Tanzania ariko atashatse kwivuga izina akaba yadusavye yuko tumuhindura nijwi
abaye uko berekanye ko urubanza rwa mbere rwarimo amahinyu batakurikije amategeko rwari ruteye isoni none ababikoze bobo abo bacamanza bari muri urwo rubanza bobo bihereye aho nta kantu kokongwa kugira n'abandi bayibonere bati vya bwa bundi turi twari ko dukinisha ikintu gikomeye ubutungane abo bari muri urwo rubanza rwa mbere bari batakurikije amategeko nabo bahanwe ivyo vyo tunezera cyane tumvise ko abacamanza bose bagiye baragirizwa kudendereza abantu gushirya nino imanza z'abandi bazidindiza basubira babacirira izo badakwiriye nabo babafate babakurikiranye ivyo vyo babije neza ibindi navyo basubire bagire ibikomeye cyane barabe abantu bakwiye bose babararira imanza zabo bari ku murongo w'ubucibwa urubanza babacira urwo rubanza n'ingoga kumbure icyo kigongo cy'umukuru w'igihugu cyo kiratangwa ntikibacike maze gusubira kumara undi mwaka wose kandi uyu mwaka wari kujya hanze bari kwidegende maze basubire kandi mu wundi mwaka yumvire nk'abantu boca bumva mu kwezi kwa kabiri byaraheze cyangwa mu kwa gatatu izi kigongo cy'umukuru w'igihugu byaraheze aho bizoherera hose mu kundi kwezi gukurikira ugasanga uyu muntu akiri urubanza kandi yari kujya muri ba bandi bagerwa ikigongo cy'umukuru w'igihugu ntibumva yuko bibabaza cyane n'ibyo rero ubutungane si ubw'Igitega gusa ni ubw'igihugu cyose byabaye Gitega ubutungane bwiyambitse agashambara hari bumaze iminsi bwerekana yuko atakigenda eka n'umwana akiri muto n'uwo ari we wese yumvise ati hariho naka yafashwe afunzwe yacamenye urubanza bazomucira abo batavuga rumwe na leta bace babona yuko uyo muntu bazomutoteza urubanza ruzomujyamako urubanza ruzomujyamira urubanza ruzomumerera nabi ubutungane buzomumerera nabi aribo bavuga rumwe na leta naho bazovuga yuko abantu bace bavuga ngo uyu azomarayo kabiri umwanya urumara ace yisohokera n'ibyo rero twariho turavuga ubutungane bukomereza aho nyine ayo mashugwe bwiteye ubutungane bwiteye buyavomere reka sije jenyine muri iki kiganiro ndazi ko hatabura n'abandi baza kubishima bagendere kuri izo vyifuzo z'abanyagihugu nicyo cyari icyumviro cyanjye murakoze cyane
Ikiganiro ni wibaziki kuri radio Inzamba agateka kawe. Emeirambo na ikigira cy'urongo rwaruka rw'imbonera kure mu ntara ya Gitega yari yafatanywe ikiziga cy'umuntu yakubitwe mu kabari we kuri uyu wa gatatu yakiriruwe umunyororo wo gupfungwa imyaka 21 abandi batatu mubo bari kumwe bakaba bakiriwe igihano cy'umunyororo wo guherayo. Mu rubanza rwa mbere rwari rwaciwe ku igenekereza 28 na sentare nkuru yo mu ntara ya Gitega, Emeirambona yari yaciwe gupfungwa imyaka 4 gusa niyo sentare nkuru ya Gitega. Wibaziki kuri uko gusubiramwo ugo rubanza n'ivyavuye muri ugo rubanza rwa Emeirambona icegera cy'urongoye rwaruka rw'imbonera kure mu ntara ya Gitega. Barenga Didasi ari muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo nawe arafise icavuga kuri ugo rubanza.
Mwaramutse neza. Icyo mvuga kuri iryo sinkomo kugira rubanza ku Eme navuga yuko ubutungane bwikubisa agashi yari kubisa agashi bwa mbere ntacyo bari bakoze bari bataye umwanya bari bakoreye ku mabwire ya ba bantu baba babaha amategeko ngo bareke baca imanza kumbe na niya mategeko yaba bahije atawuzi yazanana kuko rurya si urubanza bari bamucire ku mpera yafatanywe cyane icyo bari bahejeje ibwirizwa gusa nta rubanza bari bamushyira ariko ubu turashimye kubona bayisubiye ko bagiye kubita agashi barambaye njyewe navuga mu nshamake ko bamaramaye bavuga ati umuntu yafatanywe itora nk'iryo ukamucira urubanza nka rurya buzima nta mwuga musanzwe ubuzi nta mwuga uba uri kuri kurakurikiza buriya ibintu by'amarangamutima cyangwa ya mategeko yabo bahejeje nyine ubu bari kubisa agashi navuga ko bamaramaye bavuga ati kadushwe muri uru rubanza cyangwa ugasanga bamwe batanga amategeko nyine bavuga ati oya nawe ni umuntu nk'uwo musubiye muri urwo rubanza byose birashoboka ko ubutumwa bw'ubundi tumenyereye bahabwa amategeko n'abandi bantu sibo baza amategeko azwi bakoresha amategeko bahabwa n'abandi bantu batazabiye bari bo ngo urubanza baciye n'urubanza rwo gushima ntawutorukenduruka izindi mpamvu zirahari nyinshi ni nyinshi gusa nuko usanga ariko bakorera kuri bamwe abandi ngasiho bibereye ari impamvu nyinshi dukeneye gusubirwamo zaciwe nabi imanza zangwa ndagonda sasa atacyo zimaze nubwo ntikwabaye guheza ibyizwe nyine ngo baciye imanza isi n'ibyizo bakoreye kuri ya mateka yabo nyine arishyo ibyaha hari imanza nyinshi zirahari ziruzuye rwose urabeye ko zisubiramo na zone kuko bakikubita agashimi hariho ubutungane bwarabuze mu gihugu nta butungane buhari prema reka dushime ko bikubisa agashimi umuntu nk'uwo bagafata mu itonga bakamucira urubanza abereye n'abandi rero ntibikubita agashi barabe izindi manza zirahari nyinshi bakwiye gusubiramo yego nuko ndabibona murakoze.
Ganiro ni wibaziki kuri radio Inzamba agateka kawe. Emeirambona ni cyegera cy'urongo rwaruka rw'imbonera kure mu ntara ya Gitega ku igenekezo rya 28 yaciriwe urubanza rwo gufungwa imyaka 4 aho akaba yagirizwa hamwe na bagenzi we kuba barateguye bongera barica umuntu. Uyo rero Emeirambona bakaba bamufatanye ikiziga cy'uyo muntu bishe mu modoka yiwe. Ubwo rubanza rwari rwaciwe na sentare nkuru y'Igitega mu nyuma sentare nkuru isubiramo imanza muri iyo ntara ya Gitega ikaba yararusubiyemo ku munsi wa gatatu aha umunsi wa gatatu uheze uyo Emeirambona akaba yakiriwe umunyororo wo gupfungwa imyaka 21 batatu mubo bari kumwe bakaba bakiriwe rubanza rw'umunyororo wo guherayo. Wibaziki kuri uko gusubiramo ubwo rubanza rwa Emeirambona. Kumbirize nzimenya Isidori ari mu Minago muri mu ntara ya Rumonge tumve nawe icyo avuga kuri ugo rubanza.
Abaramukije abakuri rande nzamba ugo rubanza rwa Emeirambona tukizumva bwa mbere byatangiye guca muri bwa buhinga mu za WhatsApp henshi tubibona babyandika ariko umuntu abyumvise amengo ntibishoboka umuntu yafise amateka nk'ayo yari umukozi akomeye mu muri urbanisme agakora ibintu nk'ibyo kandi twari tuzi ko ibyo bintu bikora abantu nyine ba nyarucari bamwe bakinagizwa bamwe batumwa nk'imbwa zihiga bo hasi ati genda ugire iki n'iki n'iki kandi mumuhashe kabisa mumwereke muze kunyemeza ko mwamwishe rw'agashinyaguro bamwe n'igihe abantu bazozuka atazoba arimwo tukumva nawe ngo bamufatanye ikiziga kidafise umutwe mu modoka yiwe inyuma mu ikapo benshi baravuga ko atari byo ariko bukeye bumvise yuko urubanza rugira rucibwe aho nyine n'abantu benshi baguma bavuga bati nimba ari vyo ko ari icegera c'uburongoye mbonera kure mu ntara ya Gitega ni mu kezi wa ndani ubwo bazoraba hirya nkuko tubimenyereye reka rizadutangaje urubanza rwa mbere rwari rwakiwe na sentare nkuru ya Gitega ku rubanza imyaka ine urumva wigengeje neza nko mu myaka ibiri uca utangura gusohoka mwakora w'imbonera kure wumvise nka bamwe bagwembe b'intwaro n'abandi bose tuhora twumva ko bajya mu gasho gufungwa ariko agaca yidegembya imyaka ine abantu bose barabona ko atabutungane naho twari tumenyereye ko atabutungane buhari mu Burundi ubu ibyo byose byaciye biza gusongera isibe imana ishimwe rero twumvise yuko mu nyuma sentare nkuru isubiramo imanza ya Gitega yavuze ati oya kuko twabyumvise mu makuru iwanyu babivuga no mu yandi makuru ngo urwo rubanza rwa mbere rwa sentare nkuru rwari ruteye isoni rudakurikije n'amategeko ahubwo twaciye tunezerwa turavuga tuti emwe imana ishimwe bayikubise agashi
ganiro ni wibaze kuri radio nzamba hagateka kawe emeirambo na icegera cyurongoye rwaruka rw'imonera kuri mu ntara ya Gitega yari yafatanywe kiziga cy'umuntu yakubitiwe mu kabare iwe kiri mu modoka inyuma kuri uyu wa gatatu yaraciriwe umunyororo wo gufungwa imyaka 21 abandi batatu mubo bari kumwe bakaba baciriwe igihano cy'umunyororo wo guherayo tukabibutsa ko mu rubanza rwa mbere bari rwaciwe na sentare nkuru yo mu ntara ya Gitega emeirambona yari yaciriwe gufungwa imyaka 4 yonyene aho sentare isubiramwo imanza mu ntara ya Gitega yavuze ko urwo rubanza rwari ruteye isoni rutari rukurikije amategeko umunywanyi wa nyuma tugira adushikirize icyo abivuga ko akaba ari Kimanarungu Uterance ari muri zone bwiza mu gisagara cha Bujumbura
Ugo rubanza rwa emeirambona rwadushimishije cyane biraboneka ko rimwe rimwe abantu si bose baba ari babi kandi si abantu bose ntibaba ari beza ubutungane rero ukuna sentare isubiramo imanza ihinyuza indi sentare nkuru y'Igitega ku rubanza rwaciwe urumva rero ko bishimishije biboneka rero yuko bibaye kuri uyu ariko ari abandi barenganijwe icyo gihe nibaza kuri ibyo ahubwo hariyo n'ayandi mabi uravye igihagararo yari afise cy'icegera cy'umukuru w'imbonera kuri mu ntara ya Gitega abazi rero yuko yoba yarabagiriye ikibi imbere y'icyo cyagaragaye yuko yishe umuntu nabo ahubwo nibagende bamwitwarire rega naho yoba afunzwe kuri iki cyaha habonetse ibindi yakoze bigaragara bifise n'ibyemeza bifise n'ababibonye bizwi naho kandi bashobora kandi gusubira bagaca urubanza akagirizwa kandi n'izindi n'ayandi makosa n'ayandi mabi yakoze jehe ahubwo notumira abantu baba bamuzi ko ibindi bibi babonereho akaryo babonereho akanya ko kugenda kandi bamwitwarire birashika kandi ni kenshi biba aho usanga umuntu umwe yagirizwa ibyaha byinshi cyane amabi menshi cyane kandi afunzwe ayandi akaguma yiyongera ubahuriro abandi niho bubonera akarorero nk'ubu burundira n'ahandi hantu hariyo nk'umuntu yoba yararengaye baroheje urubanza rwiwe bagaca nabo bamusubira ko bakavuga ati ahubwo nanaka nawe ntidusubire urubanza rwiwe rwagenze nabi nimba izo sentare zibifise ku bushobozi atagitsure ntibasubiremo n'izindi manza z'abandi murakoze cyane
bakunzi ba Radio Nzamba gateka kawe namwe mwariko murakurikira kino kiganiro wibaziki ikibiriraho kuri Facebook ya Radio Nzamba gateka kawe turabashimiye cyane kubona mwari kumwe natwe muri iki kiganiro Prosper Nzisabira nije nariko ndakibashikiriza ino sa kubwi imana niwe tari kumwe binga bw'ivyuma uno munsi kaba twagarutse kwisubirwamwo urubanza rw'icegera cy'urongo rwa kwagimonera kure mu ntara ya Gitega Eme Irambona ahubwa mbere yari yaciriwe imyaka 4 yo gupfungwa na sentare nkuru y'intara ya Gitega mu nyuma sentare subiramo imanza sentare nkuru subiramo imanza mu ntara ya Gitega ivuga yuko ugo rubanza takurikije amategeko gwari ruteye Estoni niho kuri uyu wa gatatu iyo sentare nkuru subiramo imanza mu ntara ya Gitega yacimukira imyaka 21 yo gupfungwa abandi batatu mubo bari kumwe bacibwa umunyororo wo guherayo ikindi kiganiro wibaziki ni kuwa mbere mu gihe bire vyiza aho muri hose
wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi
wibaziki
kwa kure andika ubutumwa ariyo message canke uturungikire amajwi ariyo audio
Mwibaziki.
Kwa kwa mbele kwa 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 k